ako gashimwe aho nazakira yari inkuru nziza cyane kubona yuko bantoye nk'umu engineer yaranze umwaka w'2023 baraje contribution technique uruhara ntangere nagize mu ishyirahamwe rikora indege ku ndege zitandukanye hama n'ingene ama innovation nashyize muri izo ndege dukora
ubuhinga bushasha
hama n'urugero runiniya rwa contribution technique nashyize muri izo ndege. Izo ndege niyo modeli imwe yitwa AMA 787, indi modeli yitwa AMA 787, igice cyenda n'indi ndege izotwara umukuru w'igihugu wa Amerika na Kozeko n'izindi ndege shasha kwa Kozeko mugabo zitaragera gusohoka.
Ako gashimwe kitiriwe World W Breathweight Legacy Award, uwo ni umuntu ki niki havuze kuri wewe ku bariko baratwumviriza?
Uwo World Breathweight yamuka mu gihugu cya Jamaica, nawe akaba yagiye kuba mu gihugu cy'Ubwongereza hano mu nyuma ariga amashuri aza gukora muri kigo cya Boeing abo mu engineer, aho yakoraga mu engineer yarazanye ubushakashatsi bushasha ingene bakwiye gukora indege bakoresheje ibintu bijanye na computer, kare ibintu byose bari gucapa ku rupapuro
ibyuma twita ibyuma nyabwonko
hano mu nyuma ashitse muri Boeing barahindura bashaka gukoresha ibyo twumva nyabwonko ingene bacapa n'ingene bakora indege. Hama mu nyuma araduga araba aho bita aba executive assistant officer mu Kirundi aratwara sosiyete muri iyi sosiyete Boeing yabaye umwirabure wa mbere yashoboye gushikira ku rwego rwo hejuru mu batwara uru ruganda rwa Boeing. Mu nyuma aca bamubwira kuba vice president wa Boeing muri Afurika. Urumva rero baraje uko ndiko ndaduga baraba ama contribution ndiko ndagira intererano ndiko nkurikiza iragigiwe ingene ndiko ndakora.
Woba uri umwirabure wa mbere akomoka muri Afurika aronsa kwa gashimwe?
Yego ndo wa mbere.
Naho uravye abirabure muri Amerika uzu bwa kangahe?
Abirabure muri Amerika naho nyene bayi wa mbere akaronse kandi hari imyaka mike bagatanguye.
Ni muri ico gisata cawe rero?
Eh, ni muri ico gisata cawe.
Mugikura mwarigeze mwibaza muvi Burundi mashure mukiri bato muragashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mwoshitse aho rugero mugeze ko muri iki gihe n'inyuma yuko munsa ko gashima.
Je navuke mu ntara ya Makamba muri komine ya Vugizo aho niga mu Gitabazi, ibintu byo nigeze nibaza nagenda kwiga akora ibyo banyigishije abavyeyi baragize interano niniya muko niga mugafi nigeze nibaza ko nzoza gukora mu ishirahamwe rya Boeing gusa n'ibitangaza mugana gumye nkora niga ko niga ndaza ndashika ngaha.
Ufise imyaka ingahe Jorge?
Ufise imyaka 41.
Uracari umuntu akiri muto muri iyo myaka n'urugero mugeze ko ako gashimwe gakomeye cyane mwaronse ku itariki 11 z'uku kwezi kumuhinga ntangere yatanze interano ntangere mu isosiyete ikora indege ya Boeing. Kubwanyu gaho ubutumwa ubuhe dufate nk'ugwaruka mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi no ku mugabane wa Afrika muri make?
Aho bampaka gashimwe hari ibindi bintu bibiri bavuga yuko ndi umuntu acira inzira abandi bantu ahantu hantu hatazi inzira ndabacira inzira kugira bakurikira nkongera nkaba ntanga akarorero abandi bantu bifuza kuba ba engineer cyangwa bifuza kuba ntwari. Nibaza rero ko aka karorero barira yuko abantu bakiri bato ni ukwiga hanyuma nta kintu na kimwe badashobora kuba hama bagakora rwose hama bakarondera abantu babamentoringa bakarondera abantu bavugana mubwa yuko ushobora kubica icyo cyose wifuza nta kindi kiguhagarika.
Ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Murakoze.